Eureka, Eureka, tous les jours avec le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Yosua, chicha chumi, kushika kuchumi na kamili. Chapitre 10, il a trouvé le kingene, inyuma ya ntambara idasanzwe yeriko ni hayi, hanyuma abagibeyoni nabo ni narose bisagara bitatu binini, baje kwisaba Yosua. Hacha haja yindi coalition twita coalition du sud ngo tubibonaga anye oturi umwami w'i Yerusalemu uvuga mbere jambo Yerusalemu ikoreshejwe gutya muri Bibiliya Adonisedek acaza kugwanya Yosua hanyuma aramunesha Yosua aranesha abo bami yo coalition y'abami batanu hanyuma chapitre 11 abandi bami bo muri nord la coalition du nord la wili bazira abantu batari ba Kenya ari benshi mwumvise ngo bari benshi nk'umusenyi wo ku isesero ry'ikiyaga kandi bafise n'ibigwanishwa bikomeye amashar de komba abisire batari bazi naho nyene Yosua aranesha iyo coalition du nord muri chapitre 11 hanyuma chapitre 12 irimo liste y'ibihugu Yosua yanesheje uhereye Transjordanie ukuvuga hakurya ya Yorodani hamwe verset 7 aca 6 ibihugu Yosua yanesheje hakuno cyangwa al ouest ya Jordani, Cisjordani. Alors, tuko turaraba icyo gicapo cy'ingene Imana yabahaye izo nsinzi, navuze ko haza guseruka ingene Imana Yehova Sabaoth ari Imana igwanira ubwoko bwayo. Mugabo ngo usa kubiraba, ingene ibaheze insinzi biratandukanye, irabaha insinzi mugabo mu buryo butandukanye, iza gukoresha inzira zitandukanye mu kubahereza insinzi. Rero Imana iratugwanira mu buryo butandukanye. Niyama ituye izo nsinzi mu nzira imwe gusa. Ubwa kabiri tuza kuraba ingene dufise abansi bo mu buryo bw'intero. N'abisirayeli nabo nyine, naho umenga bafise abansi bo mu buryo bw'umubiri, tuza kubona ko nabo nyine bafise abansi bo mu buryo bw'intero. Ubwa gatatu tuza kuraba ko ibigwanishwa dukoresha ari ibigwanishwa byo mu buryo bw'intero. Ubwa nyuma tuza kuraba yuko urugamba rutarahera, naho Yosua ariko araharura amazina y'abami yanesheje, nabo nyine ntiyari bwabarangize, na twe ntiturabarangize. Rero tuza kuraba ingene urugamba utararangira gushika n'ubu nizere yuko biza kubafasha. Chapitre 10 itangura tubona umwami ahava kwitiranya na Melikisedeki, Adonisedeki, Melikisedeki, le roi de justice, le seigneur de justice. Ni izina rimwe mu majambo make. Melikisedeki tumuheruka mu gitabo cy'itanguriro. Atubwira ko ari umwami w'i Salemu, cyo kumwe na Adonisedeki. Kandi Melikisedeki yarubaha Imana ku buryo Aburahamu yumva ari muto rwose imbere ya Melikisedeki gushika muhezi igira cumi cyiza atunze byose. Ibi tubibutsa rero yuko hano hantu i Kanani higeze kubaho gusenga Imana mu buryo bw'ukuri, byagiye kononekara mu mirimo, kuko Melikisedeki tumubona ari hano i Kanani kandi azi yawe kandi asenga Imana nzima. Bigaragara yuko hano hantu hagiye harononekara gushika aho Imana itagishoboye kubyihanganira, ihitamo kuzana urubanza rw'ubuno bwoko. Adonisedeki rero niwe yegeranya abami batanu, hanyuma mwibuke yuko Gibeyoni ya bahatubwiye haruguru cyari gisagara gihambaye. Rero uwatwigishije ubuhenuzi yatubwiye ingene Gibeyoni ntibisabye kubera ari abanyantege nke. Ni ukuri n'igitangaza kubona Gibeyoni avuga ati ntiturinda kurwana, kuko yari cyari gisagara gihambaye rwose. Adonisedeki aca asaba hanforo ibindi bihugu bitanu kugira ngo bimufashe kurwanya abagibeyoni. Alo mwibuke ibyo abagibeyoni bagiranye isezerano na Yosua, ni uko Yosua yemeye kubaproteja. Niyo masezerano umusuzere umutware wawe mu buryo bw'igisoda bwa politike, mwunze amasezerano wowe utwarwa nawe uri umufasari utewe nawe yabatewe. Abagibeyoni bashaka gutuma kuri intumwa kwa Yosua ati turagusabye, urazi yuko ari abasabyi bawe. Yosua rero acaza yirukanga nk'umwizigirwa kubatabara. Mugabo kari n'akaryo kadasanzwe kuko kurwanya bano bantu. Ubwo Imana ibahereza insinzi birahambaye. Iyi coalition du sud urabyo niyo ibahereza insinzi, ni ibintu bikomeye ikoresha. Nibyo baragwana, Yosua aragwana by'ukuri. Yosua aragwana umwanya munini, arasinda ibisagara akoresheje umuheto hamwe n'abasoda biwe. Mugabo izo ngwano agwana zihabwa, navuga ni impulsion, n'ibitangaza bibiri Imana iza gukora nivyo biza guhereza ingufu zino zindi ntambara Yosua abandanya arwana. ubwa mbere hakoreje igitangaza gacaka ni cyakoreka muri Egiputa aho grêle urubura rugwa rwaguye ku banyegiputa iyo grêle igirubura rugwe mu mirima y'abanyegiputa imirima yabo yose yaciye yononeka ariko hano runo urubura rumeze nk'amaguye agenda arahonda kino gisoda kingana gutya ni igitangaza ingene imana ibaheza intambara muri ubwo buryo budasanzwe mugabo verset 12 gushakuri 15 chapitre 10 hari ikindi gitangaza imana ikora bano bantu naho ariko barabeshwa gutya byari byoroshe ko habaye mu ijoro bikinga ijoro bakagira bakiyoruganiza bagarukana ingufu nyinshi mu gatondo mugabo Yosuwa aca asenga akavuga ati ndasabye izuba rihagarare mwene majambo ndasabye uyu munsi ube muremure ndasabye umurango ntuhere ntaraheza kwihora abansi banjye kugeza imana ikikora kino gitangaza kigoye cingene avuga ati izuba nirihagarare tanze ko izuba ridahagarara abaciye mu ishuri ko ahubwo isi yacu ari izunguruka mba hari guhagarara isi mugabo Yosuwa akoresha ururimi rusanzwe rukoreshwa nabo mu gihe ciwe avuga ati ndashaka ahanini icyumviro nyamukuru cya Yosuwa muri iryo sengesho ndashaka umunsi ntuhere ingene yabivuze ko yabivuze mu rurimi abo mu gihe ciwe ariko nyine bakoresha avuga ati izuba rirarenze n'ubu tubasha bivuga izuba rirarenze nanari umuntu yiza akivuga ngo urumva ngo uraterewe tante dotune ngo irahereje ngo rotasiyo yayo ngo nta numwe avuga ati rusoreye kurusha kandi naho santifika tubizi yuko atari uko bigenda mugabo ahanini Yosuwa avuga ati ndasabye umunsi wiprolonge alors iri sengesho agira riragoye abantu bagiye bitara ugutandukanye haravuga bati mu by'ukuri ni hahandi umurango uba muremure gusumba ijoro bugateba kwira ibyo byashoboje Yosuwa kurwanya abansi biwe abandi nawe ati habaye eclipse kubera bitubwira ngo ukwezi ngo niguhagarare hamwe ngo n'izuba rihagarare arabibwira aho bihagarara umva izuba n'ukwezi birinze byose bihagarariye igihe kimwe iba ari eclipse hari n'ivyigwa vyerekana yuko muri iki gihe ciwe muri kino kinjana ca 14 imbere ya Yesu Kristo muri kariya karere habaye iyo eclipse imeze gutyo ariko birashoboka cyane yuko Yosuwa kuvuga ano majambo hariho impamvu yinyegeje inyuma y'ingene abagibeyoni mwambarore abo bamwe b'abanyakanani batahura avuga ngo izuba nirihagarare kuri gibeyoni ukwezi guhagarare kuri ayaloni ariko urabona abantu basenga ibigirwamana bo barafise ukuntu benterpreta ibihe hanyuma kubera kuri bo iki kintu kirinze kiba yari un mauvais présage kuri bo kuri banyakanani n'ingene batahura ibijyanye n'inyenyeri n'ibihe alors twasura imirongo itubwira ngo maze uhoraho abaca ivutu abaca intege kuri verse y'icyenda kino kintu cyabaye nimba carabaye bitehanyuma hakabaho eclipse cyangwa nimba ari umunsi wabaye muremure uko biri kose byatumye ahubwo abansi babo barushiza gucika ivutu nubwo twabibonye ku murongo w'icyenda kuko mu myizerere yabo c'était le plus mauvais présage kuri bo icyo gihe baciye barushiza gucika intege Yosuwa arushiriza kubanesha tubona hakoreka ibitangaza bibiri bikomeye rwose cyane biza gutuma ino ntambara inyaruka yego yarabandanije ayirwana mugabo yarinyarutse twasubiye ku murongo wa 42 ngo abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa yabaneshereje igihe kimwe iyi ntambara naho wamenga n'abami benshi yayirwanye umwanya atari munini rwose chapitre 11 itwereka iyindi koalisiyo y'umwami yitwa Yabila wiha Saul nacyo gisagara gikomeye rwose cyane kifortifiye hanyuma abo bami nabo nyine ngo imva yari komba yayo decisive ni nk'aho bavuze bati turanesha abisirayeli ubu cyangwa ntituzopfa tubanesheje ngo baje ari ingabo zimeze nk'umusenyi wo ku isesero ry'ikiyaga nose bakuba hariho superiorite ku bijyanye n'igitsigirisho cy'abagwanyi mugabo na superiorite tekinike abo bami bari bafise amafarasi n'imikogote by'isinzi nta mwisirayeli bigagendera ku mikogote nta mwisirayeli yagwana na shara hanyuma hano tubona ingene imana bahereza insinzi muri coalition nini nibiza koroha imana ibabwira ikintu baza gukora ibabwira ino strategy ati murabona bijya bintu menga muntu munanazi ntimwabwira nabone ati mugende mugerageze murabona zijya farasi zina zikwega by'amashara ati mugende muzice imitsi yo ngaha kuri talo iyo urashe cheval iri kiratwara char ni kuvuga ko ikigwa hasi char ikigwa hasi ati mugende rero muzice imitsi yo kubitsinzira tubona imana ikoresha uburyo buri naturel ibabwira ino strategie militaire akaba bayishyira mu ngiro umurongo w'icyenda Yosuwa abagira gukoraho yamubariye amafarasi yabo ayacagagura ibitsi kuko bwari bwo buryo bwonyine bashobora kubanesha kandi ikindi ni uko ino ntambara yamaze umwanya muremure rwose cyane yamaze imyaka hafi indwi atarahiza guherengeteza bano bami bose